mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Fidel niyo ngabo abaramutsa mugenzi wacu arabisubigira imana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
mwaramutse Fidel turayahera ku matora muri Libya Sentare muri Libya ejo ku munsi wa kane yaremeje ko Saif al-Islam Gaddafi umuhungu wa Muammar Gaddafi ashikwa ku rutonde rw'abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uku kwezi komisiyo y'amatora yari yasubije inyuma kandidatire yiwe yitwaza amategeko agenga amatora kumira umukandida yaciriwe urubanza ku byaha kanaka Saif al-Islam yaciye yitura sentare yo mu gisagara cya Seba mu manuko bw'ico gihugu Khaled al-Zaidi Mushingwa manza amuburanira yavuze ko kwemera kandidatire yiwe ari insinzi ku butungane kandi biboneka ko ari ubugombe bw'abanyagihugu Saif al-Islam asanzwe afise umutahe wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha yagirizwa byo mu ntambara yari mu mugwi w'abakandida 25 dosiye zabo zanswe na komisiyo y'amatora mu ndwi iheze Muri Afrika kandi abanyagihugu muri Gambia baratora umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatandatu ni itora rya mbere ritunganijwe muri icyo gihugu cyo mu burengero bwa Afrika ribaye kuva wahoze akirongoye Yahya Jammeh ahungiye mu mahanga inyuma yaho Perezida Adama Barrow amutsindiye mu matora Yahya Jammeh byabaye ngombwa ko ahungira muri Guinea Equatorial mu 2017 aho yiyotsa ku byaha n'amabi yakoreye abanyagihugu Perezida Adama Barrow w'imyaka 56 ariko yitoreza ikiringo kigira kabiri avuga ko iki ari igipimo cyo kuraba uko yizewe n'abanyagihugu biwe mu kubashikana ku iterambere ahiganwa n'abandi batanu barimwo inzobere muri politike Usainu Darboe w'imyaka 73 abonwa w'ufise amahigwe mu bakandida batavuga rumwe na leta hategekanijwe igice kimwe cy'amatora kandi bizoyavamwo bizoca bitangazwa ku munsi w'Imana hanze y'umugabane wa Afrika umushikiranganji wa mbere wa Israeli Naftali Bennett yasabye ejo ku munsi wa kane kwiganiro bya nuclear Amerika n'ibindi bihugu rutura byasubiyemo na Irani ivyene muri Autrichia bihagarara yavuze ko Irani atakindi irimwo atari kubesha amakungu mu kiganiro yagiranye n'umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken umushikiranganji Bennett yamusabye gufata ingingo zikomeye kuri Irani uyu mutegetsi wa Israeli yashikirije aya makenga inyuma ya raporo nshasha y'abahinga ba ONU bakurikirana iyubahirizwa ry'ayo masezerano abo bahinga berekanye ko Irani yatanguye kuyungurura ubumara bwa Iranium gushika ku rugero rwa 20%. Mu magara y'abantu Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa kane yarashyizeho itegeko ry'uko ingenzi mvamakungu zibwirizwa gupimwa umugera wa corona imbere yo kwinjira muri Amerika yarashyizeho kandi umurongo w'ingene iki kiza kigiye kugwanywa muri Amerika mu mezi y'imbeho ari imbere ingenzi mvamakungu zizosabwa ko ziba zifise ibipimo by'uko batanduye COVID-19 hasigaye umunsi umwe imbere yo kwinjira muri Leta Zunze za Amerika ubwa mbere basabwa iminsi 3 itegeko rizoraba abanyamerika ndetse n'abanyamahanga Perezida Biden yarongereje kandi kiringo gitegeka kwambara udupfukamunwa mu miduga yunguruza abantu benshi no mu bihugu by'indege kuva mu kwezi kwa mbere itariki ya 18 gushika kwa gatatu itariki ya 18 nyene mwakuza ni mu gihe abantu 8 banduye ubwoko bwa corona bitwa Omicron bamaze gutorwa aha muri Leta Zunze za Amerika gushika ejo ku munsi wa kane ariko Biden yabwiye abategetsi bo mu gisata cy'amagara y'abantu ko umugambi wiwe atari wo gusubiza Amerika inyuma hahitiye
Aloysi Bigirimana urakoze ku makuru uheje kudushikiriza Mu Burundi ubuyobozi burahumuriza abanyagihugu bo mu karere ka Nyempundu muri zone ya Nyamakarabo maze imyaka ibiri barateshejwe izabo n'imyuzure y'imvura.
Icyo kibazo turakizi kwa bajya bene gihugu kandi kiraturagishinga kukijyanye n'inzara bafise turabizi cyane. Tubandanya dusaba abagira neza kugira turabe yuko mu by'ukuri boroso byo bafungura.
Uyo ni Julien Ndayihaya musitani wa komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Mu Burundi kandi abigisha bakusa kivi bagera ku majanane bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye gufungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo abantu batanu bari mu modoka yari ijyanye ibifungurwa by'abavanywe mu byabo n'intambara zigeramiye akarere ka Bibogobogo kari muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu bumanuko barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari buvire.
Umuyobozi w'ingabo za leta ya Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka uri mu birometero 90 n'umujyi wa Uvira, Colonel David Yipanga avuga yuko imodoka yari mu bwoko bwa fuso yari ivuye mu mujyi wa Baraka itwaye ibifungurwa by'abantu bateshejwe ibyabo n'intambara zibasiye Bibogobogo. Yageze ku musozi wa Mongemonge abantu bitwaje imbunda bica abantu bane bari bayirimo ndetse n'umotari umwe wari uvuye mu Bibogobogo. Muri abo bantu bane biciwe muri iyo modokari ntabwo ari abo mu miryango y'ubutabazi, ahubwo ni abantu basanzwe bari batwaye iyo nkunga. Colonel David Ipanga uyobora rejima ya FARDC 2022 ahamya yuko usibye kuba hari abantu batanu bishwe n'imodokari barimo yatwitswe n'ibifungurwa nabyo birasahugwa, ibindi nabyo biratwikwa ndetse na za moto zitatu. Uko gutwikwa kw'iyi modokari yari itwaye inkunga y'ibifungurwa byatanzwe na diaspora y'abanyamurenge batuye hirya no hino ku isi biteye impungenge abateshejwe ibyabo bari Bibogobogo. David Ngirumukiza ni umuyobozi w'abatesheje ibyabo bari Bibogobogo.
Kuhane 13 y'ukwezi kwa 10 urabizi kuko twagiye mu bibazo by'intambara kuko intambara itangiye kugeza uno munsi nta asistance n'imwe humanitaire twigeze tubona. Twari turaho tupfuye tumeze ukuntu abana bacu batugobotsa duhaye icyo duhembuza nk'abana abantu umuntu adashobora kuvuga izina babishyiramo abasore bahita ni bazalendo baravuga ngo ntihanagire ikintu kizasanga bakajya mu Bibogobogo. Icyo cyose kiratugira dutangaza none aho bigeze kuri none bagezeho gutwika imodoka yaheza nizo zo kurya kirimo abantu batanu. Ubwo noneho kubishwa ni ukubwira ngo ntihanagire ikindi kintu kizasanga kuzamuka mu Bibogobogo. Aho dutangazwa n'izo nawe tuzi kuko turi abakongomani kimwe n'abandi bose.
Iyi modokari yari itwaye ibiribwa itwitswe mu gihejo abagore n'abana bagizwe n'abanyamurenge biriwe mu myigaragambyo kuri Monisco ikorera Bibogobogo bayisaba yuko yakangurira amashyirahamwe y'abagira neza kubagoboka bitewe n'uko bugarizwe n'inzara.
Ndabufasha na bumwe turabona bwaheje hata na bumwe mbwe ubungubu hari impunzi amamenaje arenga 700 amamenaje arenga 700 ari muri kano karere urumva nta asistanse n'imwe. Izo ni ingo 700 zidafite asistanse n'imwe. Nta muntu uba uje mu murima twese turaha ahantu turi mu mihanda itatu umama utarutse mu mihanda irenga 30.
Mu kwezi kwa 10 nibwo akarere ka Bibogobogo kibasiwe n'ibitero by'abagwanyi babo mayimayi byahitanye abantu barenga 200 bitwika imyanda irenga 18 ndetse bituma n'abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga ku karere nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa lokalite ya Bibogobogo. Tubibutse yuko kuva mu mwaka 2017 uturere twa Fizi, Uvira na Mwenga twibasiwe n'intambara z'urudaca z'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani y'abanyamahanga yica abaturage ikabambura ibyabo ndetse ikanabashimuta. Vedaste Ngabo ku bwaradi Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu.
Urakoze Vedaste.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisa. yisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abanyagihugu bo mu karere ka Nyembundu muri zone ya Nyamakarabo muri komine Mugina mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu bamaze imyaka ibiri baravanywe mu zabo n'imyuzure y'imvura ya bomo ya mazu itwara n'imirima basaba gufashwa. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Nairobi muri Kenya Eloje Wirikaneza niyo nkuru dufitiye.
Kwebwe amazi ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yorarama.
Uno mukenyezi Josine ntanyibagira mu site ya Gisheke ni muri zone ya Makarabo muri komine Mugina intara Kibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi. Wone bagenze bahaje inyuma yo kurizabo n'ababo mu myuzura y'imvura yahitanishije amazu n'imirima mu ijoro ryo kuwa kane rishiriwa gatanu ukwa 12/2019 yemeza ko basana baba mu misaka kandi ko imvura iguye mu ijoro barara bahagaze kubera ubutinya ko tuturi tubarwa ko
atuhabaye nabi cyane baduhaye ibiti turisombeshereza baduha imisumani baduha mabati turiyubakishiriza abatari bafise amikoro byarabananiye. Kwebwe amazi ubwoba dufise inzu kubera zibomoka cyane umuntu bigezeho n'inzu yoyihunga karara hanze ahubwo umuntu akabura ishitingi yorarama.
Claudine Muhimpundu n'undi muvyeyi yahungiye muri iyo site nyene bavuga ko busa n'ubwafutse umuntu wana hata bwanwa afise
anje rwanje yarakorotse rekane n'umuvanyi nayo nyene yarakorotse byakotse cyo bundi mu mvura ari nyinshi y'umuyaga mwinshi mbere no kuguruka ziraguruka turahabaye nabi cyane kuko ubukene bw'inzara n'amazi n'amari no kubura amashuri byose biratugerameye abana bariga kure ariko bamwe bikabananira kubera ari bato bato nk'abiga mu wa mbere usanga kenshi bajyanye mu nzira n'inzara yabarembeje.
Sinatsinzi kuri iyo bayemeza ko na bimwe mu bikoresho by'ukubaka bafashishijwe bidakwije ibisabwa bigatera ingaruka mbi.
Bamwe twari kose turubaka ama tumaze kubaka baradisima turatera ariko ubu turafise ingorane zidasanzwe ivanye no kubera ko ibikoresho badushikirije bimwe twasanga ari pirate nk'ijyanye n'amashanga baduhaye n'imigozi tukimara kubitera ku isima byaragoye cyane.
Yongera ko n'inzara yabaye inzara giza izuri inzara
twara kubiswe bidasanzwe n'inzara kubera ko nta kintu twikora ko cyo twari dufise twikora ko cyaratwawe urubura rwaraguye jo bundi kabisa rabikubita bidasanzwe kugeza ubu rero turashonje kandi tumerewe nabi.
Celestin Ramba na baragushinga n'ibintu nyamukuru bibiri amashuri y'abana n'ivuriro
hari habana dufise biga bwe isahane bakiro nkano biga bitewe nuko buga amashuri abiri bose baruga bashira kwigufuri amashuri n'ukuvuga hanyamakarabo tugiye kwandikisha abana kandi usanga bigoye usanga umuntu amahera bakotsa kivugo usanga kwasamahera imukotsa kivi na ukagira mukotsa kivi no ahubwo n'icyo umugabura mwije wakibuze uco bita muvuga ati mwana nagome ngaha muhira gusa nko bari babitwemere bari batubwiye ko bazoduha amashuri ngaha bakaduha n'ivuriro byose bakadufasha mu ntara aho twatunga amazamaye babo muhira
tuma misago waramaze kubona mu kibano n'abataye baromoka kubera kubura uko bagira
uya umuntu wari wese ngaha bamwe barataye ngo bagiye bari guseka mu mihana muzarukana n'ahandi aho bahora baseka bakaronka bari nabo barataye ngo bagiye gufata ifaranga byavuze baronka kunye abantu babayeho nabi abana kuryama ubu gukubita ahantu habayeho nabi ntaru tutara dufise kandi mutucu bakababwa bati ni munyarutse tubahe imirasire ni munyarutse tubahe ibyo mujyama ko amamatera arahari byose biratunganije tubayeho nabi nta karago ntaki
izi mpungenge z'abari mu site ya Gisheke ziremezwa na musantere wa komine Mugina. Juliana Ndayihaya yabwije ujya Amerika ko mu minsi ya vuba bimwe mu bibazo bizoba byatorewe umuti.
Ego cyane cyo kibazo turakizi ko bajya bene igihugu kandi kiraturajishinga ukijanye n'inzara bafise turabizi cyane tubandanya dusaba bagira neza kugira turabe yuko mu byukuri boroso byo bafungura twicaye tubandanya tudodora hashiboka hose turagirayo ikijyanye n'amazi nabyo nyene dukomeza turiko turadodora kubagira neza turabise ibyitegero yuko bishobora kuzokunda n'amashuri twaramaze kubishikana ku bijyanye n'amashuri n'ivuriro kuko bishobora kugenda neza kuko abaramutse babarosa kujya buraro barabonye yuko bikwiriye yuko n'amavuriro n'amashure yoba hari hajya nyine mu gisite ubu tuvugana turi inzira yuko nabyo nyine bizapfa bigenda neza kuko baradusabye devise ijyanye n'amashure n'ivuriro
reka n'amazu aziduka yemeza ko azosanurwa vuba
mu gihe n'amazu ariko arabomoka nayo bitewe n'imvura n'ukuri turabaremesha abagira neza bakoze birya n'ubu icyo kibazo barakizi ko ayo mazu ariko arabomagura uko uko biba kose turabaha raporo turizeye yuko bashobora kuzohava bafata ikindi kintu bakora kugira bene igihugu abandanye bakingikwe
abanyagihugu bari mu isiti ya gisheke barokotse imvura y'umuyaga w'inkubi nyinshi yahitanye abantu 27 abarenga 10 baburi gurengero isuri yayo ihitanisha imirima n'amazu nk'ubukegeranyo cy'ubushikanganje bujeje ntware yo hagati kizerekana iyo mvura y'igihuhusi yaguye mu ijoro ryo ku itariki ya 4 ishiri ya 5 ukwa 12 2019 mu karere ka Nyempundu muri komine Mugina intara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi ku miryango ya 1000 yateshejwe izayo itarenga 27 niyo yonyene imaze kubakirwa uburaro nabwo nyene budashemeye eroje uri ka neza ijwi rya Amerika
urakoze eroje kuri iyo nkuru
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo so bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tukiri mu Burundi abigisha b'abakusakizi bagera ku 400 bo mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu bishuza leta ibirarane byo kuva mu mwaka w'2016 ni inkuru ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi mushikizwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana ari Kigali mu Rwanda
abo bigisha b'abakusakizi bavuga ko baheraniwe ibirarane by'imyaka 6 baba ba 400 nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakora mu biro by'inyigisho muri iyo ntara ya Muyinga abivuga bavuga ko baheraniwe agahembo kabo kuva mu mwaka 2015 uno mwigisha wo muri iyo ntara y'uburengero yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yishyuza amafaranga y'amarundi agera ku miliyoni 2
amafaranga ya 2015 kwara yaronse y'abakusakivi mugabo kuva ico gihe gushika uyu munsi nta gahimbaza musi kumukusakivi kigeze gasubira kuboneka nk'ubundi ishuza miliyoni 2
kubera kubaho mu miryango kandi atayandi mikoro bafise abigisha babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko nabo abo baheraniye batakibatora na gatiro bagasaba leta kubaronsa agahembo k'iyo myaka 6 bamaze kugira bikunde babandanye gufasha abanyeshuri mu Burundi bw'ejo banonokewe
dusaba yuko leta isanzwe ivyemera ubushikanganje bw'indero bukaba bwemera yuko abakutsaka ibibahari butanga ako gashiruka bute ndere bahereye icyo gihe cyose batarakaronka
abakuru bakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu yandikiro ry'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Muyinga avuga ko intonde zabo bigisha abo bakutsaka ibi zarungitswe araheze igihe mu bushikanganje bw'indero uremera ko iruhande yabo bigisha bakutsaka ivi canke abakorera bushake bo mu ntara ya Muyinga hari n'abandi bo mu zindi ntara z'igihugu batararonswa amafaranga bakoreye bivugwa n'umuyobozi mukuru ajejwe ubutunzi muri ubwo bushikiranganje
ikibazo rero uko cagenze nuko muri iyo myaka abayobozi b'indero mu ntara bararondera abigisha bakutsaka ivi uko bakenewe hanyuma hacaba ikibazo yuko mu bushikiranganje natwe dusanzwe dufise uburyo dusaba muri leta kugufasha abo bigisha bakutsaka ivi kukubahemba byabaye ukeye mu iyo myaka nuvuga yuko mu majyambo make abayobozi b'indero mu ntara bararondera abo bigisha badafatiye kuburyo leta yaduhaye bica bihera ngaho bica bigenda birakwirikirana no ku myaka ikurikira ico kibazo n'ikiri mu Muyinga gusa kiri no mu zintara bigushika mu myaka 2017-2018 rero ico twaje tuza turakora nuko ubwo buryo twaronka twaza turaburiha uko buza buraboneka
Steve Niyongabo yemeza ko leta y'u Burundi yatekanije mu mafaranga iri kirakoresha muri uno mwaka uburyo bwo guhemba abo bigisha bakusaka ivi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko igikorwa cyo kubaronsa amafaranga bakoreye muri iyo myaka iheze kiza cyaratanguye agahumuriza abo bakutsaka ivi bo mu ntara ya Muyinga
rero tukaba twari twateguye ukuntu dushobora gukura mu nzira icyo kibazo mu mwaka w'2021 ushyira 2022 ubu twarasabye mu buyobozi bw'imendero mu ntara mu gihugu cyose yuko baturungikira amazina y'abigisha baheraniwe na leta tubasaba n'amanimero do konte twanashimye mbere yo kurindira yuko babizanira rimwe bose ubu hari n'abo tuzatumaze gutangura kuriha nivyo amafaranga ashobora kuba tarashika kuri kone mwa nk'intara ya Bujumbura cyaje bikwiye twarabarishe intara ya Cankuzo twarabarishe nuva yuko uno mwaka twaratekanije uburyo bw'ukuriha abo bigisha bakutsa kivi bose kuva mwaka wa 2013 atarariho
amakuru ava mu biro by'ubuyobozi bw'indere mu ntara ya Muyinga avuga ko iyo ntara ikeneye abigisha nyezina amajana n'amajana kugira iyo ntara ive mu byo gukoresha bakutsa kivi bama bateye ibibazo bakeneye abigisha nyezina barenga amajana 9 mu mashuri nshingiro na inyuma y'ishuri shingiro nkuko amakuru abakunzi b'ijwi rya Amerika bakuye mu biro bijejwe indero mu ntara ya Muyinga arangiza bivuga
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Amashyirahamwe 12 adakurikirana inyungu za politike mu Rwanda bandanya kugaragaza ko ikibazo cyo gukoresha no gucunga amatongo ashingurwamwo abantu bitavye Imana kiraje ishinga batari bake mu gihugu ayo mashyirahamwe asaba leta kugira icyo akora kuri icyo kibazo Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'Idonido
Ibisobanuro by'abakozi bushakashatsi ku bibazo by'amarimbi rusange mu Rwanda birumvikanisha ko kubonaho gushyingura hirya no hino mu gihugu bikiri ihurizo rikomeye abakozi ubushakashatsi kuri iki kibazo cy'imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange bakavuga ko kubera ubuke bw'amarimbi abaturage bagikora ingendo bajya gushakaho gushyingura abavandimwe babo baba bitabye Imana abandi bagahitamo gushyingura mu ngo kandi bitemewe hanze y'ibyo nahabonetse amarimbi abakozi icyegeranyo kuri iyi ngingo bakavuga ko n'ibiciro byo kugura imbe yo gushyinguramo bigihanitse cyane bwana Eric Mahoro umuyobozi wungirije w'umwe mu miryango itegamiye kuri leta Never Again Rwanda ikora ubuvugizi kuri iki kibazo arasobanura uko basanze ibiciro bihagaze mu bice bitandukanye by'igihugu
birakwiye kugira umuntu uwo ari we wese witabye Imana yaba ari umukire cyangwa umukene abona abashimye ariko ukurikije savisi zijyana no gushyingura hari aho ihenze cyane ku buryo abantu bakenye cyane badashobora kubona ubwo bushobozi aho twabonye ko ibiciro bishobora guhinduka hagati y'ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'ibihumbi 300
Abaturage bagaragaza iby'iki kibazo cy'amarimbi nabo bakomeza kumvikanisha ko kibahangayikishije kubera kubura aho bahamba babo bitewe n'ubutaka buke.
Ishobora kuba tutakabanza ariko ntahantu gito kugira ngo tugire ubushingo. Bityo rero byansaba gushakisha mugenzi wanjye ufite umurima akandika aho gushingo. Ndumva
nta hantu n'umuturage agira kuko yashingura umurima wanjye nawe. Iyo ni inzira rusange yo gushaka
Ni ku nshuro 11 ibiganiro nyunguranabitekerezo nk'ibi bibayeho Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikavuga ko ku kijyanye n'ibiciro bihanitse ku marimbi rusange izegera inzego z'ibanze bigasubirwamo Madame Monique Rusi ni umuyobozi ushinzwe iterambere rusange n'imibereho myiza y'abaturage
inzego z'ibanze ubuyobozi bw'akarere Haminaroke turongera gusubira muri ibyo bijyanye n'ibiciro ahagiye hagaragazwa ibyo bibazo kugira ngo ijisho ry'ubuyobozi rikomeze kureberera abaturage aho ibyo biciro biri bihanitse turebere hamwe na rwemeza mirimo turebe ubushobozi bw'abaturage tugene biciro bigendanye n'ubushobozi bw'abaturage bo muri ako gace
itegeko rigena imikoreshereze n'imicungire y'amarimbi rusange ryo mu mwaka w'2013 riteganya ko byibura muri buri kagari ahagombye kuba hagaragara irimbi kuko gushyingura mu ngo bitemewe ibihabanye n'ibyo haraho bikigaragara ko hari n'imirenge myinshi itagira irimbi na rimwe nko mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda umuryango Never Again Rwanda wakoze icyegeranyo kuri iki kibazo uvuga ko hagaragara utugari 69 dukoresha irimbi rimwe rukumbi. Pax Press umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro mu Rwanda ari nawo wafashe ya mbere mu gukangura abafatanya bikorwa by'iki kibazo ukavuga ko kirushaho gukaza umurego. Ahanini abakoze ubushakashatsi bakavuga ko intandaro ari ubwiyongere bw'abaturarwanda umunsi ku wundi, nyamara ubutaka butiyongera. Igifatwa nk'icyagombye kuba umuturange no gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera abapfushije gutwika imirambo, itegeko ryatoye mu mwaka w'2015. Icyakora bishingiye ku muco ntirivugwaho rumwe n'abaturage.
Ariko kugira ngo bazane ko kora amahoro bakwika umurambo uw'icyane urumva ko ari ibintu uvuga ngo bagiye kuko byaba ari ibintu biteye agahinda kenshi bigeze ku murongo ugize ku mutwe ukabahorora
yanakije ntabwo byaje ariko namara nko mu gihugu abaturage turimo twiyongera ariko ubutaka ntibwiyongere.
Leta y'u Rwanda yemera ko nubwo itegeko ryo gutwika imirambo ryatowe rikiri mu mpapuro gusa, hagikenewe ubukangurambaga bureba inzego zitandukanye. Madamu Husi Nanone:
Ntitwumve ko ari ugutwika gusa, ahubwo muri ubwo bukangurambaga tuzanagaragaza uburyo bikorwa kugira ngo buri wese abyumve kandi yumve ko nta gikomeye kirimo atari ugushinyagurira umurambo cyangwa se umuvandimwe wawe, umubyeyi wawe, ahubwo ari uburyo bwiza bukorwa no mu bindi bihugu kandi ari n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubutaka igihugu cyacu gifite butazigera bwiyongera, ahubwo tugomba kubukoresha uko buri.
Kubakoze ubushakashatsi ku bibazo bikigaragara mu marimbi rusange bakavuga ko nk'uko turere dukora igenamigambi ku zindi gahunda z'iterambere, twagombye no gukora igenamigambi rihamye rikemura ibibazo by'amarimbi. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko byibura mu 2023 leta izabigeze ku rugero rwiza rukemura iki kibazo. Ni mu gihe umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro Pax Press mu biganiro byabo nawe ukomeza gushimangira kutazahwema kugitungira agatoki ababishinzwe. Mu gihugu hose harabarurwa marimba asaga 1400, mu mirenge 114 igize igihugu, imirenge 91 nta rimbi na rimwe rigaragaramo. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru twari tubafitiye muri aka kanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo, yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo,
n'abakozi b'akarorero batanga makuru.